VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu.
Dore ikibazo ahantu kiri nk'ubu ushobora kuba ufite umuryango w'abantu batanu ukishyurira bane ku bw'ubushobozi ufite noneho undi umwe agasigara wagira ikibazo cyo kuza kwa muganga tizana nayo y'umuryango wose wuzuye.
Uwo ni umuturage havuga ku bwishingizi mu kwivuza mu Rwanda ingorane bafitemo. Ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byatoye umwanzuro ushobora gutuma intwaro za kirimbuzi zicibwa. Afrika y'Epfo n'u Burundi byohereje umunyamabanga mukuru wa ONU amabaruwa agamije kuva mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Perezida w'ibirwa bya Philippines Rodrigo Duterte yijeje Imana ko atazongera gutukana. Izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Fidel, wiriwe neza?
Wiriwe Jeni. Amakuru tubafitiye: ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyatoye atana kimwe kivuyemwo ingingo ishobora gushikana kwizeririzwa ry'ibigwanisho roho nyanganda. Ku munsi wa kane akanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe gukuraho ibigwanisho no kubariza umutekano mu makungu katowe kwemeza ingingo isaba ibiganiro ku masezerano mashasha ziririza ibigwanisho roho nyanganda. Ivyo naho vyagwanijwe n'ibihugu bifise ivyo bigwanisho. Umuyobozi nshingwa bikogwa w'umugambi ujejwe gukuraho ibigwanisho roho nyanganda mu makungu, Beatrice Finn, avuga ko ayo masezerano atazozimanganya ibigwanisho roho nyanganda buno nyene, yamara ko azoshiraho uburyo bushasha bwiyamiriza ivyo bigwanisho kandi busaba ibihugu gufata ingingo zihutirwa ku vyerekeye ukubikuraho. Finn avuga ko ingingo yafashwe n'ibihugu bigize ishyirahamwe ONU ari ingingo ihambaye cyane, naho bitazokoroha na gato kumvisha ibihugu kurandurana n'imizi ibigwanisho roho nyanganda. Iyo ngingo isaba irabagusa ibihugu vyashize ko umukono yashikirijwe n'ibihugu vya Autriche, Brazil, Irland, Nigeria, Mexique na Afrika y'Epfo, yemejwe n'amajwi 123 kuri 38 mu gihe ibihugu 16 bitavuze aho bihagaze. Ibihugu bifise ibigwanisho roho nyanganda vyagerageje uko bishoboye kose kugira ntihabe amatora. Leta zunze ubumwe za Amerika, Israel, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza biri mu bihugu vyatoye kwiyamiriza iyo ngingo. Ubushinwa, Ubuhindi na Pakistani nta ruhande na rumwe vyatoye. Afrika y'Epfo n'u Burundi vyararungikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU amakete kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Igihugu cya Gambia gitangaza ko kizobigenza nk'uko. Angela Mudutuki, umuhinga mu vyerekeye amategeko mpanabyaha mpuzamahanga akorera ikigo Southern Africa Litigation Center, avuga ko n'ivyo atari ibintu kwivyo atari ibintu bishasha. Amenyesha ko uko umwaka utashe nko muri iki gihe babona ibintu nk'ivyo, aha leta avuga ko agiye kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ngo yamara amaherezo ntibabishire mu mugambi mu bikorwa. Mudutuki avuga ko Namibia yatangaje ko igiye kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu mwaka uheze. Kenya imaze imyaka itari mike ivuga nk'uko. Uganda nayo nyene yaravuze ku vyerekeye umugambi. Amenyesha ko hari ibihugu bitari bike vyagabishije kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha, yamara mu vyukuri ata kintu na kimwe vyakoze. Yamara Angela Mudutuki avuga ko muri iki gihe hari ibihugu vyatanguye uwo mugambi ngo ibintu biratandukanye. Atangaza ko hashobora kuba ibindi bihugu bizofata iyo nzira. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bamaze igihe biyamiriza ivyo bavuga ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha ifise ahihengamiye. Batangaza ko ari bo bonyene bakurikiranwa n'iyo sentare. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Leta ya Kiislam yakoresheje abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi nk'inkinzo mu gisagara cya Mosul no mu micungararo yacu mu gihe inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zitera zegereza icyo gisagara. Ivyo vyatangajwe uno munsi kwa gatanu n'ibiro bijejwe agateka ka muntu vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umuvugizi w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu, Ravina Shamdasani, atangaza ari Geneve ku mugambi ugayitse wa leta ya Islam ari ukugira imbohe abanyagihugu mu bice bimwe bimwe kugira inteko za leta ya Iraq ntizihaje. Amenyesha ko muri uwo mugambi leta ya Islam iri kikoresha abapfasoni abagabo n'abana ibihumbi n'ibihumbi nk'inkinzo. Abantu barenga amajana abiri ibihumbi amajana abiri bavugwa muri Ntunga, abantu barenga amajana abiri bavugwa ko bishwe barashwe kubera banse gukurikiza amategeko ya leta ya Kiislam yo kuva mu bice barimwo canke kubera bakoranye imbere yaho n'abajeje umutekano ba leta ya Iraq. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasivile barenga ibihumbi ijana bahunze ingo zabo mu gisagara cya Mozo no mu micungararo yacu. Ivyo vyarateye impungenge ku mibereho yabo. Abagwanyi ba leta ya Kiislam bafashe igisagara cya Mozo mu mwaka w'2014 igihe bigarurira ibice binini byo mu buraruko no mu burengero bw'igihugu cya Iraq. Perezida w'igihugu cya Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko atazosubira gukoresha imvugo itisoneye inyuma y'uko avuganye n'Imana. Duterte yatangaje ku muhingamo ku munsi wa kane mu gisagara avukamwo cha Davao mu bumanuko bw'igihugu ku Imana yamwumvishije ari mu ndege igihe aherutse gutahuka avuye mu rugendo mu gihugu cy'Ubuyapani. Yatangaje ko abantu bari iruhande yiwe muri iyo ndege bose bari basinziriye igihe yumvijwe rivuga ko mu gihe atohagarika gukoresha imvugo iteisoni azovumwa indege arimwo igakoroka. Perezida Duterte amenyesha ko yabajije uwo muntu wari we avuga ko iryo jwi gishuye ko ari Imana. Perezida Duterte avuga ko yemereye Imana ko azohagarika imvugo akoresha itisoneye. Amenyesha ko umuhango yahaye Imana ari umuhango no kubanya Philippines. Duterte yakoresheje amajambo atukana igihe yavuga ku basinzikajwe n'ibiyayura umutwe n'ababicuruza. Yise abategetsi bo mu makungu nka Papa Francisco na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama abana bavyawe n'imaraya. Yongeye abwira Perezida Obama kuja mu muriro udahera.
Niyo ngabo urakoze cyane kuri aya makuru. Nshuti rero umunumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje email yacu hariyo radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Kuri site yacu ni www.radioyacuvoa.com. Dukomereza noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro bihuza Abarundi byashojwe mu ntara ya Kirundo. Ibyo biganiro byakomereje mu Barundi baba hanze no mu nkambi y'impunzi. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze adufite inkuru irambuye.
Ibiganiro bihuza Abarundi byari bigeze ku rwego rw'amakomine byasozerewe icese muri komine ya Kirundo. Musenyeri Nzoyisaba Justin arongoye umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ivyo biganiro niwe yabisozereye. Ivyiyumviro vyagumye bigaruka aho uwo mugwi wagiye urabitunganya nivyo vyagumye bigaruka no mu kubisozera.
Amasezerano y'Arusha yovutwa ubwa kabiri. Ingingo zimwe zimwe zo mwibwirizwa shingiro zohinyanyugwa. Ubwa gatatu, abahoze ari abakuru b'ibihugu ntiboja mu nama nkenguza mateka batatowe n'abenegihugu. Ubwa kane, ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyova ku myaka itanu kikaja ku myaka indwi.
Abadashigikiye ivyo vyiyumviro babonetse naho batari benshi.
Ubwa mbere, amategeko yokubahirizwa ubutungane ukigenga koko. Ubwa kabiri, amasezerano y'Arusha ntiyokomakoma yoguma uko ari. Ubugira gatatu, torabako ivyo ayo masezerano y'Arusha Abarundi biyeme basezeranye ko biriko biraja mu ngiro. Ubugira gatanu, kane, gufata kumwe imigambwe yose. Ivyo je nivyo nabonye nyamukuru bishobora guhurizwa ko n'Abarundi bose.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yo gusozera ivyo biganiro, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe kubitunganya yamenyesheje ko ashima uko vyagenze.
Twagomba dufate kano kanya dushimira Imana yo ishobora byose yaturinze muri bihe twari kuturarongora ibiganiro mu gihe mu kiringo c'amakomine. Dushimira na leta yo yadushoboje kuronka uburyo kugira ngo dushore kurangura iki gikorwa twarashoboye kurangura kuko twari twabishinze. Rero twibaza ko aho bigeze tuzotanga icegeranyo kugira ngo abaduhaye igikorwa barabe nibabona ko twobandanya ku yindi ntambwe tuzobandanya, ariko kugeza ubu turabishimye.
Afatiye ku misi ikiringo umugwi wahawe gutunganya ibiganiro usigaje, Musenyeri Justenzo Isaba avuga ko kubandaniriza ibiganiro hakugiye igihugu bitoroshe nk'uko byari mu nteguro.
Yindi ntambwe twari twarihaye yari iyo kuja kuganira n'abarundi baba hanze, abanyapolitike n'abarundi bandi baba hanze canke mu makambi y'impunzi n'abarundi bo ku nzego zo hasi ku mitumba. Ariko kandi kubera umwanya duheje gutanga raporo bakavuga bati mubandanye, tuzobandanya ariko tutashoboye kubandanya nta kundi tuzogeza ngaha. Ikibuze n'umwanya kuko umwanya dusigaranye ni muto cyane. Gushika mu kwezi kwa 12 twatanze icegeranyo, ntitoshobora kuba twagiye ahandi, ariko nibyashoboka ko dusindira nk'uhaze nka rimwe haraho byoshoboka.
Ibiganiro vyuguruwe icese ku rwego rw'intara kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka turimo, vyugururiwe mu ntara ya Kirundo mu nzu y'amakoraniro y'ishure ryisumbuye rya Lise ya Kanyinya. Ni no muri ico kibanza nyene vyasozererewemwo ku rwego rw'amakomine mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyi nkuru. Tuve mu Kirundo tujye mu Rwanda. Amezi hagiye gushira arane hatangiye umwaka mushya wa mitiweli, ubwishingizi mu by'ubuvuzi. Kugeza ubu ariko hari abaturage batari bake batarabasha kubona mitiweli bitewe n'uko bibuze mu byiciro. Abandi bavuga ko bimwe mitiweli kuko batarakwiza amafaranga y'umuryango wose. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi.
Kugeza ubu haracyagaragara umubare munini w'abaturage batarabasha kwishyura ubu bwisungane mu kwivuza. Impamvu batanga ziranyuranye, ariko nyinshi zishingiye ku mategeko mashya agenga mituweli muri iki gihe. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika.
None amaze kuyibura ubwo tukomeza twirukanka ku byangombwa ku murenge ku karere, umwana yari yarwenanga kumuzana.
Ongewe nari kinishye mituweli urumva n'iki 20 bwa mbere. Noneho harengaho ibyumweru bibiri nyine urumva ukwezi kwari kugeze nza kwishyura. Harenze ibyumweru bibiri ndaza nje kwandikisha mituweli, ariko cyagumbi naragitanze. Naraje mbajije udukorera mituweli ari ako kagari, atireka dati nago bishoboka. Ati ubu tugiye gufatira kuri iki gihumbi. Ati kandi yambere amazi ukwezi ati cyane. Ubu rero nibwo noneho cya gihumbi cyujuje ukwezi, kuko hagati yawo nararwaye nanjye sinaza kwivuza. Nari kwivuza neza kandi ukwezi kwacyo kutarashyika.
Abaturage bavuga ko guhuza mituweli n'ibyiciro by'ubudehe abantu bashyizwemo bikomeje kubatinza kubona ubwisungane mu kwivuza. Abaturage basobanura ko hari ubwo bibura mu cyiciro cyangwa se bakisanga mu cyiciro badakwiye kujyamo. Ibi nibyo bihinduka intandaro yo guhora basiragira mu nzego z'ubuyobozi. None amezi ashize arane hari abatarabasha kubona ubwisungane. Abaturage kandi bakomeje kugaragaza ubukene nk'imwe mu mpamvu ituma batabona amafaranga basabwa icyarimwe. Niyo mpamvu basaba ubuyobozi koroshya uburyo ubwisungane mu kwivuza buteye muri iki gihe, bakajya bareka uwabonye mituweli mu muryango akabasha kuyivurizaho atabanje gutegereza ko umuryango wose ubanza kwishyura.
Kimwe ikibazo dufite nanone, umuntu ashobora kuba baramushyize mu cyiciro amafaranga akayabura, bagiye batworohereza umuntu yabona amacyo akayishyura, ariko wa wundi akaba yivuza.
Ikibazo ahantu kiri nk'ubu ushobora kuba ufite umuryango w'abantu batanu ukishyurira bane ku bw'ubushobozi ufite, noneho undi umwe agasigara. Wagira ikibazo cyo kuza kwa muganga tizana nayo y'umuryango wose wuzuye. Utese basi ni mu mbarire ku mafaranga ati wapi ntibishoboka, ugasanga bibaye ikibazo nanjye byambayeho haranari ngiye kuhapfira kandi ntwite. Kandi narishyuye nkabereka burudero. Ntese ni gute naza n'izo umuryango wose kandi narinje kwivuza.
None se reba nkubona nishyuye 20. Nabo kweko nishyura 21. Icyo gihumbi se nabashe kukibona. Hashize ibyumweru bibiri njya kukishyura. Nje kwandika ati reka da turafatira kuri cya gihumbi. Kandi ndarwaye.
kurakoze natanze ibyo 2020 nkumva naraguhonje.
Bunyamanga wa leta muri ministere y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madam Kabaramba Rivera avuga ko hari ibibazo bimwe byagiye bigaragara muri mituweli bikwiye kongera kuganirwaho kugira ngo abaturage boroherwe.
Nk'icyo kibazo cyo kwivuza nyuma y'ukwezi kiriya cyo ni ikibazo kiri muri politiki ya mituweli ya no mwitegeko kugira ngo wubake uburambe bwa silence kuko ufasha amafaranga y'abantu ugahita bavuza n'ubundi bahita bayamaramo ni politiki yo kugira ngo ikintu kiyubake ariko aho bigeze naho kandi byara abantu barabisaba cyane numva ko arasabye ko hari ibintu bigomba guhinduka muri politiki ndetse n'itegeko.
Leta ifasha abaturage bagera kuri 1,300,000 bakenye cyane kurusha abandi ibatangira ubwisungane mu kwivuza abandi basaga 3,000,000 bakiyishyurira. Uyu muyobozi avuga ko amafaranga yako abaturage mu bwisungane mu kwivuza atari menshi ariko ikibazo gikomeye gikenewe kuganirwaho ari uburyo abanyarwanda cyane cyane batishoboye babyara abana benshi.
Abanyarwanda bafite abana benshi, umuryango ni munini, amafaranga mituweli ni makeye. Ariko wavuga uti umuntu uyishyurira arishyura bitatu, wasanga abantu bafite umuryango mu bigomba gukorwa nitutaboneza urubyaro n'ubundi bizaguma bitugore. Iyo ufashe bitatu ugafata abantu 10 abakaba 30,000 kandi ubona wenda 1,000 ku munsi kigomba gutunga urugo, kigomba kuguramo ibindi, hanyuma ukabikaho na mituweli ntago bikunda.
Nyuma y'amezi 4 umwaka wa mituweli utangijwe abanyarwanda bangana na 74% bahwanye na 2,300,000 nibo bamaze gutanga mituweli nk'uko imibare itangwa na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ibigaragaza. Iyi mibare yasohotse ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016. Madamu Kabaramba Rivera avuga ko bihaye intego ko kugeza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka byibura abaturage hafi ya bose baba bamaze gutanga mituweli. Gusa uyu muyobozi avuga ko ugereranije n'umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka ubwitabire mu gutanga mituweli bwagiye hasi. Madamu Kabaramba avuga ko bagiye kuzakora isesengura ryatumye umwaka ushize ndetse n'uyu bigaragara ko gutanga mituweli byagabanutse, ariko ikivugwa hirya no hino mu baturage ni uko umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka umusaruro w'imyaka wabaye muke, abaturage bakaba bemeza ko bugarijwe n'ubukene. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha 7 z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Kuri wa gatanu iminsi 100 iruzuye, umunyamakuru Jean Bigirimana wakoreraga ikinyamakuru Iwacu mu Burundi nta wuzi irengero rye. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières ukorera mu Bufaransa wazindukiye kuri ambasade y'u Burundi i Paris mu Bufaransa utwaye amabahasha 11,000 arimwo imikono y'abasaba amatohoza amaperereza ku irengero rya Jean Bigirimana. Ambasade y'u Burundi ntiyakiriye ayo mabahasha. Nubwo ari uko byifasha ariko Madame Claire Kane Slyber uyoboye ishami rya Afrika mu muryango Reporters sans frontières yaganiriye na mugenzi wacu Diane Nahazwe avuga ko basaba leta y'u Burundi gutanga igisubizo cyaho Jean Bigirimana aherereye. Madame Kane Slyber yabisobanuye muri aya magambo.
Donc on a déposé les 11,000 enveloppes et on a essayé de les remettre à l'ambassadeur, mais malheureusement on n'a pas été reçu à l'ambassade du Burundi.
Twashikanyiza bahasha 11,000 turanagerageza kuziha userukira Burundi mu Faransa, ariko icatubabaje nuko kuri ambassade batatwakiriye kandi turabira no madirisha twabona ko ariho bari. Ariko mu nyuma umuhanuzi userukira Burundi mu Faransa yahavuye caho twari turi atonze ku kazi kiwe ka misi yose arakira zimwe muri
zo.
Vous savez pourquoi est-ce que vous n'avez pas été?
None mwamenye impamvu batabakiriye?
Non, je ne sais pas puisque comme nous n'avons pas été reçus, on n'a eu aucune explication.
Ntasiguro nimwe twaronkejwe. Ariko ndakeka ko ubuserukizi bw'u Burundi mu Faransa bwatinye guhava bwisanga buri ko bwishura ibibazo bijanye no kutubahiriza kiremwa muntu mu Burundi. bisa nk'uko batinya ukuri kuko abatari bake badashigikiye ibiriko biraba mu Burundi. Erega uretse Jean Bigirimana atawuze irengero ryiwe, burya iyo umenyesha makuru atotejwe abandi bose baba nabo nyene batotejwe.
None Claire, ahanini ni bande bashyize umukono kuri iyo nyandiko isaba
kumenya. Et qui sont les signataires en grande partie?
Alors j'avoue ne pas avoir lu toutes les signatures de la.
Aha rero novuga ko ntabonye amazina y'abarungitse imikono yabo bose. Yamara ariko imikono yavuye mu mihingo myinshi nk'u Burundi, Afrika, Buraya, hari ndetse n'amashirahamwe atari make yigenga yasinye nk'amashirahamwe.
Mwari bangahe mwatwaye ayo mabahasha?
Et vous étiez combien à déposer ces enveloppes contenant des signatures?
Équipier de l'équipe de RSF et puis
harimo abari mu ishirahamwe ryamenyesha makuru ritagira imbibe Reporter sans frontières. Nabandi bumva ku bwigenge bw'abamenyesha makuru burinda kubahirizwa mu Burundi. Nuko ariko novuga ko twara abantu 111 kuko abashize ku mukono bose nibaza ko iyo bavyashoboka bari kuba bari kumwe natwe.
Kwamabara wa yanyuse atakiriwe, muzamenya gute ko ubutumwa bwanyu bwageze ku bwo bwari bugenewe?
Est-ce qu'il y aurait des recours que vous allez faire pour?
Évidemment, on fera le suivi pour savoir, on va écrire.
Tuzobikurikirana. Tuzokwandikira userukira Burundi mu Faransa tumusaba inyishu.
Uretse ibyo mwakoze, hari ibindi mwumva muteganya gukora ngo mumenye iyo Jean Bigirimana aherereye?
Pour savoir où est Jean Bigirimana finalement. Est-ce qu'il y a
des... On va continuer à poser la question.
Tuzobandanya dusabe leta y'u Burundi amatohoza taho yegamiye. Kandi ndizera ko tuzoronka inyishu.
Hari icyizere cyo kubona Jean Bigirimana mufite?
Est-ce que vous avez espoir de retrouver Jean Bigirimana, Claire?
Ça c'est une question difficile parce que l'espoir il est toujours.
Icyo kibazo kiragoye. Ibyizere birahari ariko uko umwanya ugenda niko bigora kumenya ukuri. Hari nk'amatelefone umupfasoni wa Bigirimana yaronka y'abantu biyitaho mu iperereza bamubwira ko uwo akihari amatelefone ntayakironka kandi yaranahumuriza. Sinashaka guhebuza ariko uko umunsi urengana atankuru y'iyo ari niko mbona umenga turi ko tuja mu kuri kubabaje.
Madame Claire Kahn-Schreiber uyoboye ishami rya Afrika mu muryango w'abanyamakuru batagira imipaka Médecins Sans Frontières yaganiraga na mugenzi wacu Diane Ninahazwe ku irengero rya umunyamakuru wari umunyamakuru w'ikinyamakuru iwacu mu Burundi Jean Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuba amabanki adaha abahinzi bato inguzanyo zihagije bituma igice kinini cya Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara kiguma mu bukene budasanzwe. Mu badahabwa iyo nguzanyo harimo abagore b'abahinzi bitewe no kubura ingwate. Iyo ibyo byavugiwe rero mu ishyirahamwe ryo muri Afrika ryiyemeje kuvugira rubanda. Association africaine du centre rural et agricole ni mu nama ihuje ibihugu bitanu Tanzania, Kenya, Zambia, Mozambique na Nigeria irimo kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye inama.
Ni mkulima mdogo wale wanawake wenye uwezo mdogo.
Esther Maria ni umukenyezi mwirimizi mu ntara ya Arusha muri Tanzania. Mwishirahamwe ryabe na bagenzi we bararima ibintu bitandukanye birimo imboga n'ivyamwa bagashora. Ikibazo asangiye na bagenzi we ni ugutaronka ingurane zitangwa n'amabanki hamwe n'amashirahamwe yo kuguranana kugira ngo bungure imigambi yabo biteze imbere kurusha.
Wamama wanapata shida ya kupata mikopo kwa sababu
ati ni kuri abakenyezi turonka ingurane bitugoye cyane. Ica mbere bitumwa nuko inyungu zisabwa n'amabanki ari nini. Ikindi nuko atacho dufise tugwatiriza nk'amazu, amatongo canke imishahara. Ikidufasha muri utwo dushyirahamwe twacu dutanga uduhera duke dufise tukadushira hamwe hama inyuma y'amezi nk'abiri canke atandatu hakagira abatangura nko guhembwa niko novyita bikazunguruka twese tukazoshikirwa. Duca tugura udutungwa duto duto nk'inkoko canke impene dusaba leta ko yotubera nk'abishingizi gucya amabanki akaduha ingurane ziboneka kandi twakwishyura ku gihe
na kuweza kurejesha kwa muda unaotakiwa.
Uko bimeze muri Tanzania ntibitandukanye no mu gihugu cya Nigeria. Abakenyezi birimizi nibo basa n'abatunze imiryango yabo hagati mu gihugu n'atamirimo myinshi bafise. Uyu mukenyezi aserukira koperative imwe yo ngaho muri Nigeria.
Actually we have more of the rural poor in the rural region.
Atubiwacu mu gice cyo hagati mu gihugu harabakene benshi bakeneye imfashanyo zitandukanye harimo ingurane zo kwiteza imbere zaba izotangwa na leta canke amabanki. Ati umunyagihugu canke twebwe mu makoperative mato mato dusabye deni baduha make canke bakatwima kubera ingwati tudafise byinshi, ariko hamwe leta yo dufasha ibintu byo koroha kurusha. Kandi ugiye kuraba usanga abakenyezi aribo batunze imiryango, nibo barima bakaraba iby'urugo ndetse bakarihira n'amashuri abana. Abagabo kenshi ntibadufasha canke nabo bakaturira ko ivyo twimbuye inzara iteye naho abana bakaraba twebwe abakenyezi. Nibihugu bigerageza guhingurane abarimyi bivuga ko hakiragahaze kuko abarimyi nabo ngo hari igihe bateta bamashirahamwe. Ujya serukira inzego za leta ya Zambia zitaho uburimyi. Ati abarimyi n'aborozi bari mu mashirahamwe n'amakoperative biroroha kubafasha canke kubasabira imfashanyo. Gutanga ingurane ntibyoroshe na gato kuko abenshi atangwa tusanga bafise, ariko turiko turaraba ingene twogikemura kuko igice kinini arabarimye cyane cyane kubaronderera amasoko no korosha amategeko yo gutanga ingurane. Ishami gishinze gukangurira amaleta, amabanki n'izindi nzego zita uburimyi ugarukira ico gisata muri Afrika, Association Africaine du Credit Rural et Agricole ribana ko ahubwo ingwati zihari gusa ikibazo ngo nuko zidahabwa agaciro. Dr Gideon Onuma umuhinga n'umwigisha mu by'uburimyi muri kaminuza ya Greenwich mu Bwongereza atanga akarorero ku isi ndimwa abanyagihugu bafise ariko amabanki ntayiteho. Kutaronswa ingurane ni ikibazo gikomeye ku barimyi, kandi hamwe ico gisata citaweho ubutunzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika bwo kwisununura cyane. Ntawe uvuga ko atangwa ati bafise raba amatongo yabo. Ayo mabanki yitayeho yocika ingwate zikomeye. Ikindi amaleta akwiye kuba ingwate zabo bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Ikindi n'amatungo mato mato usanga bafise ibyo byose amabanki cyangwa abagwiza atunga bakoresheje uburyo bafise bakabiteza imbere bose bahungukira. Inama yatunganijwe n'ishyirahamwe niyo gukebura amabanki n'inzego za leta kugira ngo barabe ingene bokongereza ingurane zihabwa abarimyi n'aborozi bato bato. Ibihugu bitanu nibyo byitabye iyo nama, navyo ni Tanzania, Kenya, Zambia, Mozambique na Nigeria. Iryo shirahamwe rikorana n'amabanki y'ibihugu ay'ubudandaji hamwe nayitaho uburimyi mu bihugu byose vya Afrika. Pierre Clavier ni inkuru ya Arusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu, turi hafi gusoza. Mbere yaho ariko tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze Jenny. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyatoye atanumwe avuyemwo ingingo ishobora gushikana kwizirizwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Ku munsi wa kane akanama k'ishyirahamwe ONU kajejwe gukuraho ibigwanisho no kubariza umutekano makungu katoye kwemeza ingingo isaba ibiganiro ku masezerano mashasha aziririza ibigwanisho ruhonyanganda. Afrika y'Epfo n'u Burundi vyararungikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU amakete yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Igihugu ca Gambia gitangaza ko kizobigenza nk'uko Angela Mudutuki, umuhinga mu vyerekeye amategeko mpana vyaha mu makungu akorera ikigo Southern African Litigation Center, avuga ko ivyo atari ibintu bishasha. Leta ya Kiislam yakoresheje abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi nk'inkinzo mu gisagara cya Mozo no mu micungararo yacu mu gihe inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zitera zegereza icyo gisagara. Perezida w'igihugu cya Philippine Rodrigo Duterte yatangaje ko atazosubira gukoresha imvugo iteisoni inyuma yo kwavuganye n'Imana. Duterte yabitangaje ku muhinga wo ku munsi wa kane mu gisagara avukamo cya Davao.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Tuboneha akanya ko gushimira engineer Justin Twets wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, aho yari kumwe na Innocent Kimenyi washyize hamwe ibiganiro akadufasha no kubibagezaho. Amakuru mwagejwe na Fidel Niyongabo, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimiye rero kudutega amatwi, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, ijoro ryiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Tubifurije kandi weekend nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.